Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano minsi ya 18 muri 10 na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi kigiye gushimikira ku munsi mpuza makungu wahariwe abapfasoni n'abigeme.
Ugasanga arabishimye abijaye ukabona arasabye n'undi ati wabuze kaca dutumira gafoto ati ni mu nkore nkutu turose rero umuntu yuriye indege tukamwiriza katujanira kawungi kabira abonetse.
Uyu numwe mu bapfasoni b'abarundi kazi bahungiye mu gisagara ca Kigali turi mu gihugu c'u Rwanda avuga yuko bakuye amaboko mu mpuzu nk'abapfasoni kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo bo babicisha mutwo bashona canke utundi tuntu tundi bita objet d'art bakora. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu mwikambi yanduta abapfakazi bo bavuga yuko atako babayeho. Ariko nobanza nkababwira muri make ko umukuru arongoye ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika akekeranya ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzogabanya abasirikare bari muri Afrika ku bice 10% mu mpera z'uno mwaka nk'uko bwabishikirije muri 2016 mu kwezi kwa 11. Abategetsi bo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuze ko bushobora kugabanya abasirikare 700 ku basirikare 2,200 ba Amerika bari ku mugabane wa Afrika gushika mu kwezi kwa gatandatu muri 2020. Abategetsi basigura kwigyogabanywa ritumbereye kuziganya abasirikare baseruka mu bihe bidasanzwe bashobora kuzokenerwa muri kazoza mu rugamba rushoboka kuzokwaduka hagati ya Amerika n'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya. Umusirikare w'umumarine General Thomas arongoye abasirikare ba Amerika muri Afrika AFRICOM yabibwiye abashingamateka ejo kwa kane, aho yasiguye kandi ko abasirikare bashika ku 300 bamaze gukurwa muri Afrika ariko avuga ko bacyumvira ko ari ngombwa gukurayo abandi basirikare 800. Muri Malawi naho abantu bashika ku 300 baguriyemwo banyamwema barihereje amabarabara muri inondwi bagana ku kihimba c'umukuru w'igihugu Peter Mutharika basaba umubonano amaso mu yandi no umukuru w'igihugu ngo baganire ku bwicanyi bubandanya kubakoregwa muri ico gihugu. Lamek Mazina amenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika ku murwa mukuru Lilongwe wa Malawi asigura ko iyo nyimyerekano yabaye ku munsi wa kabiri kandi kubabujijwe gushika ku kirimba c'umukuru w'igihugu ku mvo z'umutekano. Banyamwema muri Malawi barahigwa n'abemera ko ibihimba by'umubiri wabo iyo bikoreshejwe mu nzira y'ubupfumu bitanga ubutunzi hamwe n'amahigwe. Igipolisi muri ico gihugu kivuga ko banyamwema 26 ari bamaze kumenyekana ko bishwe kuva mu mwaka 2013, babiri muri bo bishwe mu mezi abiri aheze. Abaganga barifatikanije n'abashingwamanza baharurwa mu 100 ejo kwa kane i Alger ku mugwa mukuru wa Algeria mu myerekano yamiriza Abdelaziz Bouteflika mu twigoro turiko turakorwa two kumuha uburenganzira kuva ku buganga bwemera ko uwo mutama w'imyaka 82 murantunga yo kwitoza muri manda ya 5. Bouteflika yifashisha intebe mu kugenda kuva aho agiririye ibazo by'umutima muri 2013 kandi yaboneka gake ku mugaragaro. Iyo myerekano iba nka buri munsi imaze indwi zibiri itanguye kandi abayitunganya bahamagarira iyindi kuri wa gatanu. Radio y'u Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuri no wa gatanu wa makungu ariko arahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe umufasoni icivugo cuno mwaka ku isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gisitina risezeregwe gutyo umufasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashishije umwuga yatoranye urundi bwahisemwe icivugo ca umukenyezi ashirwa imbere mu igambirashe yo gutegekanya kazoza Rwanda narwo ruhitamwo dufatane urunana twubake umuryango yango utekanye amenyesha makuru bacu aho bari mu Rwanda no mu Burundi amatelefone yabo ntariko aracamo kugira ngo dushore kwabwira uko biriko biragenda mu mpande zitandukanye z'ivyo bihugu ariko mukurindira ko tubatora twanze tunyarugire mu gihugu ca Kenya umugenzi wacu Roje Wirika neza akorera Nairobi yaganiriye n'umukenyezi yize anonosora ivyo kubakisha ingenieur wundi w'umusesanguzi mu vya politika hamwe n'umwigeme w'umusomali kazi w'umunyamideri iyo myuga yose se ntimenyerewe ko abanyafrika kazi bayihurumbira.
Lucy wanjiku n'umukenyezi yize bijanye no kubaka kuva mu mwaka 2014 yashinze ishira hamwe ya Ecocycle Limited itosora amazi mabi akoreshwa mu bibanza byubakwamwo amaze kuyahingura araheza akoreshwa mu mazu kuvomera ibiterwa n'ibindi. Ayo mazi kandi ntabakiroye mu nzuzi ikonona ya mu masoka abantu banywa. Umuvyeyi w'abana babiri nubwo akora ivyo akunda sivyo nyina muvyara yari yamuhitiyemwo.
Ilikuwa clear kwamba napenda hesabu, napenda sayansi.
Nta kinyegezwa carimwe mu ishure, nakunda ibiharuro, ubuhinga, fizike na shimi, ivyigwa vy'ubuhinga nyene muravyumva. Ubwo rero ntivyangoye kumenya ico nifuza na gato kuzoba muri kazoza, nubwo mama we yashaka komba umuganga. Yaransunitse rwose ngombe dogiteri, nca ndabihitamwo ntakundi, mugabo nongera ku ivy'ubuhinga bwo kubaka. Wanjika rafisi chahanura bigeme bachikumira mwisata bimwe bimwe.
Iyo ni kama tu stereotype imewekwa kwa akili. Kwa hivyo ninge wa encourage watoto wasichana wasome haya masomo.
Ibyo ni vizabantu bishize mu mitwe. Kubw'ibyo ntera intega bakobwa kwiga bene aya mashure bakora akazi nkaka kuko birashoboka. Nuko nyana kenshi abigeme bibaza bati ninasama imbanyi nzoja ku rubuga gukora akazi k'inguvu gute. Birashoboka kuko si ikintu camaho kandi ibigo birashiraho gahunda ugasanga kumbure mu gihe ufise inda ugumye mu birucapa canke ukora n'ibindi vy'amakarata dondaguru ku butaka bumeze aho kuja muri ako kazi karuhisha.
Badala ya kwenda kwa hiyo ngumu
unajifunika full body, yeah, you just be a model, a Muslim model.
No maana Said Muhammad nawe n'umwigeme w'imyaka 18 wo mu bwoko bw'abasomali akaba ari umunyamideri ibitamenyerewe mu bwoko bwiwe kubera benshi bamubona nk'ukora ibitera soni ariko yatewe intege n'umuvyeyi wiwe kugira ngo akore icyo kunda mu buzima.
Kama kitambo wasichana wacha hata modeling kwenda shule hata wako anaenda wananyanyaswa.
Muri kahise abigeme turetse vy'imideri n'ukuja mu ishure twebwe ntivyabaho barahohoterwa urugusiramurwa ku nguvu n'ubu byamfasha kanya kubwira mama ko nkora ivy'imideri vyanantunguye kubona ntera intege iyo nkeneye ikintu arakingurira akantera intege akampa amahera yo kuja mu myitozo ariko kera byari bigoye rwose kuko wapfa kuvuga ibijanye n'imideri abantu bakibaza ko uruwe kugenda wambaye ubusa canke kwerekana umubiri wawe ariko nigihushane kuko turanyegeza imishatsi yacu tugavuka n'umubiri wose nico gituma mbwira abakobwa batinya ngo boje kubiye n'imyumvire y'idini ryabo oya byose bizoge ndaneza umunyamideri gusa w'umuyisilamu. Si wanje kuna Said bonyene bakora akazi katamenyerewe ku bakenyezi n'abigeme muri Kenya na Joy Mdivo musesanguzi mu bijanye na politike niko kuko.
Nenda hata mtu ambaye anakuhoji anakuuliza maswali rais akifikiri
niyo umuntu ari karakubaza wasanga kubaza utubazo tworoshe yibaza kutari bwishure neza ariko kubera kumenyera no kwihagarara ko bashitsaho bagira bati reka tukubaze ibibazo bikomeye habaye inyinyurana tugira mu matora y'2017 ico nabonye hari abantu baguma bavuga intambara gusa ndavuga ni jewe ndo muvyeyi nitwaje kwamamaza intambara kuri televizion na radio abantu bazofata inzira y'intambara nyene duca duhitamo jewe n'abandi bagore bakora isesangura tuti nitwaje kuvuga tuzoshikiriza ibiha bakenya icerekezo aho bagira bati hategerezwa ko impinduka singombwa kugwana kandi ivyo vyakomeje kumbiramwo kuko ngwanira abana banje mdivu alicho yifuza kugeza kwa kenyezi bagenziwe.
Hakuna kitu ambacho tutatengewa na tupewe. Lazima nafasi zetu tutangangania. Tumeona kama mswada
na kintu na kimwe bazoduha tutakigwaniye. Ntubona ku integuro y'itegeko yo kunganisha ibitsina mu nzego imaze gusubira inyuma inshuro zine mu nama nshinga mateka. Niba abanyakenya batarageraho bugururira umukenyezi bati ngo wicare hano, abagore bize nka jewe dufise amahirwe yo kugiraho duhagaze. Ni nshingano zacu kugwana kugira ngo abakenyezi bazoza mu nyuma bazosanga inzira yarafungutse. Nuko menya tuti jewe ninabishobora ngakora kazi neza. Abantu bazogira bati hano haraciye umukenyezi w'igitangaza gutyo uwuje mu nyuma muhi kibanza uburyo mpimbaza umunsi wahari umukenyezi n'ukwitwararika ko mpawe amabanga ndayarangura neza ku buryo vyugururira abandi amahirwe.
Ninafanya jukumu langu kwanzia ambayo inawafungulia wengine nafasi.
Kenya kiracari mu bihugu mu karere ka Ese no muri Afrika abakenyezi bakiri nyuma mu mabanga y'inzego za leta. Ku bakuru b'intara 47 zose zigize ico gihugu nk'akarorero harimo abakenyezi batarenga batatu. Eloje Urika Neza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Eloje Urika Neza, arakenuye tuve Nairobi rero nce tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu c'u Burundi aho uno munsi mpuza makungu uhariwe umupfasoni uri kuhimbarizwa ku mugwa makuru wa politike imushasha ariwe Gitega umwesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Gitega Fidel d'Antoine Sabimana turi kumwe ku murongo wa telefone. Fidel amahoro ngahe Gitega. Amahoro Fidel. Ego umusi uri mukuru muza makungu hariwe umukenyezi uriko ihimbazwa gute ibirori bigeze he turumva hari namajwi turiko turumva ava mu mikro atandukanye bishobotse wegera inyuma kugira ngo abatwumva bashobore kubikurikirana ivyo tubarije.
Ego uriko muvute musi mukuru wahimbaritse kuri stade ku kibuga cyitiriwe ingoma aho haraniye abanyarwanda batandukanye ariko ibirori bihagarikiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ibirori byo byatangutse n'ikarashishi ndende yasoterewe n'ikarashishi byakozwe n'abasirikare bari mu rwego rw'igipolisi n'abigeme bari mu rwego rw'igipolisi n'urwego rwa gisirikare. Amajambo rero akaba ari karavugwa uwo mwumva ari karavuga waserukiye amashyirahamwe ya ONU akorera mu Burundi akaba ahanini yavuze ijambo ryiwe ashimikira ku muse w'amajambo wowe uno mwaka nawe ukavuga uti umukenyezi ashyira imbere mu migambi yo gutegekanya kazoza. Uhejeje kuvuga ijambo n'userukiye urwego rukuru rw'abakenyezi urumve sam yonawe akaba ari umushikiranganji asanzwe ajejwe indero n'imyuga umupfasoni asanzwe yashimikiye cyane ku bijanye n'imbero y'urwaruka rw'abakobwa aho yahimirije cyane abanyeshuri b'abigeme kudata amashuri. Ibindi yashigikiye ko janjere ndirahisha hanini yasabye mu matora yo 2020 ko abakenyezi boshigwa imbere bakaba abayobozi mu nzego nkuru z'ubutungane aho yemeza yuko coba kimwe mu gishobora gutuza amari akoregwa abakenyezi.
Yego Fidel
yasavuga yuko ataratuzwa Burundi.
Yego hama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yavuze iki?
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe aza gusozera amajambo. Ubu turiko turavugana rero ntarashyikiriza ijambo nyamukuru turacarindiriye inyuma y'ibirori bisa gukurikira uwaserukiye amashyirahamwe makungu ya ONU. Ubu niwe aca afata akanya ashyikiriza ijambo ngira ngo ibyo aza kuvuga turabibamenyesha amakuru yo hanyuma ku mugoroba.
Guzo ukoze cyane ariko imbere ko tunakure kuragira ngo ubandanye ukurikira ayo majambo atandukanye abapfasoni bari ngaho barakeye mu maso urabona ari umunsi bitabiriye urabona bumva ko ari umunsi wabo koko.
Ni kuri abakenyezi baje ikibuga kirazima. Ni kibuga gisanzwe ari kinini iyo gifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000 birenga ubu rero buzuye abandi barahagaze batanguye bagira defile ba mwambaro uranga uno munsi bari bakeye ubona ko bishimiye koko uwo munsi mukuru batambuka n'inguvu nyinshi reka bagenda bavuga yuko abakenyezi bashoboye.
Urakoze cyane rwose Fide d'Antoine Nsabimana, ubandanye ikurikirana ivyo birori mu ntara ya Gitega, turaza kongera ku kugaruka ko hanyuma. Tuve rero igitega duce twerekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda, neza na neza muri Nyamasheke. Aho niho ibirori ku rwego rw'igihugu vy'u Rwanda vyahimbarijwe. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yanyarukiyeyo, turi kumwe ku murongo wa telefone. Temistocle, amahoro ngaho Nyamasheke.
Amahoro Diane, amahoro ku badukurikiye.
Ego, bigeze he ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari w'umufasoni?
Ubu tuvugana na Madame Jeannette Kagame, umudamu mukuru w'igihugu, nibwo arimo gushyikiriza ijambo, ni nawe ufata nk'umushyitsi mukuru hari muri aka kanya. Ubu rero nibwo arimo kuvuga ijambo, ari kugeza ijambo ku bitabiriye ibirori byo kwizihiza.
Hari dukenya aravuga wo dusorongorera ko mukurindira kuza kubigaruka ko hanyuma gateme.
Kugeza ubu ibyo amaze kugarukaho ni ibibazo bikibangamiye imiryango. Yavuze ko ari byinshi byakozwe mu iterambere ry'umugore mu gukemura ibibazo biri mu muryango. Avuga ku mahirwe ahana ahabwa abana b'abakobwa angana n'ay'abahungu mu bijyanye n'imyigire, ariko avuga ko hakiri imbogamizi zibangamiye umuryango. Yagarutse ku kibazo cy'abana b'abangavu gaterwa inda. Nakwibutsa ko kuva mu myaka itatu ishize mu Rwanda habarurwaga abarenga imyaka abarenga 18 batewe inda zibaviramo guta amashuri. By'umwihariko aha hahimbarijwe uyu munsi mu karere ka Nyamasheke, umwaka ushize w'2018 wasize abana bagera kuri barenga 666 barenga 410 aribo batwaye izo nda. Benshi ni abana baba bari hagati y'imyaka 12 na 17 bukure. Ni abana rero batoye baba bakiri mu mashuri, n'ingaruka bahura nazo bijyanye no guta amashuri. Yongeye kandi kugaruka ku kibazo cy'igwingira ry'abana bituruka ku mirire mibi mu miryango yabo, aho kugeza mu Rwanda aho habarurwa 38% y'abana bavuka bagwingira. Avuga ko ibyo ari ibibazo rero umuryango ugomba kwitaho bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo dufatane urunana twubake umuryango utekanye. Avuga ko mu gihe ibibazo nk'ibyo bigihari rero umutekano bitavuze intambara gusa, ko n'ibibazo nk'ibyo mvuga umutekano mu muryango. Kugeza ubu baracyakomeje rero, sinzi niba hari ibindi mwambaza Diane.
Yego, hanyuma uretse umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, hari abandi bitabiriye abagiye barafata amajambo imbere yiwe nabo bavutse iki?
Navuga ko uretse umugore wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abandi bafashe ijambo ni Minisitiri w'Iterambere ry'Umuryango ndetse n'Uburinganire Nyirahabimana Florina, akaba nawe yagarutse ku byo u Rwanda rwakoze mu bijyanye no gukemura ibyo bibazo. Avuga ko hashyizweho amatsinda y'abo bita inshuti z'umuryango mu rwego rwo gukurikirana kugira ngo yaba ibyo bibazo by'abana baterwa inda cyangwa se abana bari mu mirire mibi ababyeyi bafashwe mu kwigishwa ku bijyanye no gutegura indyo iboneye. Hanyuma ariko avuga ko n'ubwo ibyo byakozwe ibibazo bitarakemuka.
Urakoze cyane rwose Temistocle Mutijima, mubandanye ukurikirana ijambo ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Jeannette Kagame. Hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utubwire uko bizaba byifashe.
Murakoze cyane Diane, ndabashimiye n'abadukurikiye
muri Amerika. Ego, tugume mu gihugu cy'u Rwanda, aho bamwe mu bapfasoni bahungiye muri ico gihugu bavuga yuko batanguye kumva ko vyukuri bategerezwa kwiyungunganya kugira ngo imiryango yabo itere imbere. Abo rero bari mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru hadushikirize inkuru aho bari mu bushirahamwe ry'utugenegene bakora ivyitwa objet d'art.
Ngaha dukora amasakoshi, amasupla n'amasuvere yayo abasirimu bakunda gutegura ku meza igihe bariko barafungura, n'ibidede byo kwambara mu izosi, n'amahereni yo kwambara ku matwi.
Uyu numwe mu bakenyezi b'abarundi kazi bakorera hamwe mishira hamwe byese dushaze riri mu gisagara cha Kigali. Ibyo bakora bitandukanye babihingura motodede no tundi tuntu dusanatwo bita udusaro.
Ushaka kumanika mu nzu ibintu twakoze bakamanika mu nzu kugira ngo inzu ibe ishagije. Ushaka kutuzanira n'ishati ya batimwe nshira ko aya masaro kugira ngo ishati yacu yanjise neza tuca tubikora nabyo. Sarero nk'umuntu ashaka kuvuga ati mu supradanye ashaka ko munyandikiramwo felicitation canke kaze icyo yifuze gushira ko turakimushira.
Uwo mukenyezi ajejwe kurondera no kwiyumvira ibicapo bitandukanye bakoramwo utwo tugenegene canke ubukorikori avuga ko bibatunze n'imijyango yabo.
Abanyamahanga cyane cyane barakunda kudushorera kurusha abandi kubera baba banyari byiza kuko barakunda ibintu byo by'abanyafrika. Ugasanga arabishimye abijyanye ukabona arasabye n'uwundi ati waguze he kaca dutumira agafoto ati nimo nkore nkutu turose rero umuntu yuriye indege tukamwiriza akatujyanira kawunga kabirabonetse.
Iyo kawunga nyene iravamo kweri muragaburira abana murabigisha muri yabika ndabona murashajije byose bivangaye.
Iyi asosiasiyo yacu yitwa Dushaze, turi tubona twica Dushaze. Ako kawunga karabona ibyo aribyo byose, nakwiye ukuboko mu mpuzu sishobora gusega, ibyo birahambaye ko mbanze yuko ashobora gufungura ku munsi kandi n'umwana wanjye agafungura. Byashoboka n'ishure naho byo biba bingoye ko ndihira umwana ishure w'umugenzi yonterera mugabo mba nagejeje ahantu. Ntabwo twe tugisegerereza.
Abo bakenyezi bagize iryo shirahamwe ni hafi icumi bavuga ko amahanga y'ubuhungiro yabigishije kumenya umwuga. Uyu mukenyezi arongo iryo shirahamwe ryabo aho twavugana yarafise utudede mu minwe ariko ahinguramwo agasharizo ko ku meza.
Utundiko ndakora ni supra zo gushira ku meza mfise agakomande kihuta. Iyi ni supra mugwa ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshi. Aha turagabura ibikorwa. Iyo dufite ikomande ntitureka kuyakira duca tugabura ibikorwa, bamwe bagakora imwe abandi bagakora iyindi kugira dushobore gutunganiriza abadusabye komande tubibahe ku mwanya babidusabye. Iyo twaronse komande turashobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yazo cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye Imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'ama supra 36 uhunze ukaguma wicaye warusanze ufite akazi ukora ukiri wanyu biragoye kuguma wicaye utabimenyereye. Twaciye tuja hamwe n'abandi badamu turavuga ati turondesho dukora tugira n'Imana turaronka umuntu atwigisha. Ubwo urabona ko dupanze inzu aho dukorera aho tugitangura twaza ku kazi n'amaguru ariko ubu turashobora kuriha bisi kandi sinokubesha. Nta uvuga ngo yabudi isukari yicaye cy'umwana biriko biraza buhoro buhoro.
Wo kugira ati uje gukora akazi ke uhembwa 150,000 ku kwezi wo bireka ukaja kugakora?
Sinoreka gukora uwo mwuga kabisa. Aya sinoja kukubesha.
Abo bakenyezi barigishije n'abanyarwandakazi bakorana nabo nk'uyu.
Aka ni agasupura ndi gukora ikaravamo ikintu nshaka. Nanjye naje kumenya yuko abarundi kazi bafite iki gikorwa banyigishije ku buntu. Gusa turabashimira ko batwigishije, iyo baba badahari ntago twari kubimenya kuko n'ahandi twari twakabibona. Birantunze cyane rwose. Ndamavuta ndayabona ibyo birayi nkabibona nta kibazo.
Basigaye ari babitumwa ko mu kuja kwigisha mu turere dutandukanye tu Rwanda iyo myuga. Baranaronkejwe kandi agashimwe n'urunani rw'abikorera utwabo mu Rwanda nk'abazi guhingura ibikorewe mu gihugu Made in Rwanda. Baramaze no kwitabira amahayanishwa atandukanye bataraka mu bagenzi babo bahungiye mu Rwanda baba bagabo canke abagore kutarera amaboko canke ngo basuzugure akazi ahubwo biga imyuga biteza imbere. Pierre Claver Niyonkuru i Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenewe tuve Kigali duce dukubitira mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania. Abapfaso ni babapfakazi bari muri iyo kambi bavuga ko uno munsi atakubasanze bifashe bahura n'ibyago bitari bike nk'uko mubyumva babibwira mugenzi wacu James Jovin kuri mikro.
Muntu ndumujyango w'abantu 9 n'isahani y'umunota naragiye no kuvuga ngo banyinsakarire harava narabuzinyishu tumenga turahumirwa tumenga nta jambo dufise
kuru wabakenyezi uje hagetse
jewe ndavugira umuryango wanje icyo mvuga jewe ndetse abantu benshi ndi mu muryango buno ndi mu muryango rero jewe nari kintu na kimwe ndafashwa kuva nagashika ngaha sifashwa jewe niriranye umuryango twarahunze tugira ngo batudufasha neza none twasanze twasubiye hanyuma nk'ubu abandi barahabwa agahutsu natwe ntituronka namba bakadufasha ngo badufashe bakavuga ngo abantu bakuze ntibabafasha barigeze mu myaka 50 kare badufasha nk'uwahunze ubwa mbere baramufasha barabafasha bose ariko ubu bararobanura bagafasha bakeya
nosaba yuko mwadufasha kuko twebwe ntitukishobora kuja mu ipoli gusenya mudufashe muduhe imbabura zo gucana mwongere mudufashe murabe ko ungene mwadufasha muduhe agatahe ko kugira ngo turabe ko twoza turadandagiza inkaga nk'utuvuta jewe ntatwo ndonka twangombwa ntatwo ndonka muze murabe kunyere mwadufasha muze muradukuraniriza muze muraduha utwo twoza turahindura nka kera mwongere mudufashe
nk'ubu dusaba yuko nk'amashyirahamwe niwo dufata mu mugongo akaza araraba nk'icyo yotumarira akaza aratunganira amaze kutunganira akaraba nk'umukungeni yoza aradufasha twebwe ngaha naho tubaye ngaha muri iyi nkambi turahohoterwa kandi turahagorewe nuko amashyirahamwe yodufasha kandi ngaha naho turi ngaha dusanzwe dufise n'ubuzima buke nk'ubu turafise n'indwara tumare kugira nk'indwara tugakena nk'umukungani twifata izo ndwara tugahohoterwa tukagwara tukamererwa nabi tugaca dukena na ka gasabuni tugaca dukena n'utuntu twishe ibyiyumviro bigaca bicika umurengera bijyanye n'iki akwa guhohoterwa tugiye nko gusenya cyangwa tugiye nk'ahantu njye nuko kinini inya nuko twokwitira amashyirahamwe akazi aradufasha
ege abapfakazi ba hano muri Nduta twifuza ko mwotugarukirako kubera dutunze imiryango hanyuma hari n'igihe baduhereza ubushaza tugasanga ni magedesi tukabucanira n'iminsi ibiri ntibushe hari igihe twiyibareye tukajabuka ngo tugiye mu giha hamwe bakatwiruka ko none rero twebwe icyo twifuza ko mwotugarukira ko hano muri Nduta.
Nuko rero nshuti bakunze akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi dusabe imbabazi kuri mwebwe mwari mumenyereye yuko misi yose nkano mango tubahakanya ko gutasha abanyu no munsi twashatse kuhebera abapfasoni mukumva uko bariko barawuhimbaza mwumvise ko twababwiye ibirori bitandukanye aho biriko birabera haba mu Burundi canke mu Rwanda turaza kongera tubigaruke ku makuru yacu yo hanyuma murumvise nko muri Induta ingene byifashe ku bapfasoni baho bavuga yuko aratako babayeho abapfakazi nibo twibanze ko tubaza kubandanya dukomereze kuri uno munsi mpuzamakungu aho icivugo c'uno mwaka ku isi yose gihamagarira buri wese kwiyumvira ico kogwa n'ico hindugwa kugira ngo ikumigwa rifatiye ku gitsina risezeregwe gutyo umupfasoni arushirizeho kwibeshaho no kubeshaho umuryango yifashije umwuga yatoranye. Uburundi buriko buhimbaza no munsi kucivugo ca umukenyezi ashigwa imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza. Urwanda narwo rwahisemo gufata icivugo ca dufatane urunana twubake n'umuryango twubake umuryango utekanye. Aiwanyu ko muri ko murawuhimbaza uwo munsi mukuru bapfasoni ni gute twandikire kuri radio yacu @gmail.com dusangire uwo munsi mukuru mutubwira uko muri ko murawuhimbaza kandi ku izina rya bagenzi banje mu nkundire ndanabipfurize umunsi mukuru mwiza mwe bapfasoni mumvirize ijwi rya Amerika n'abigeme mwaba muri mu bisagara mwaba muri mu ntara zitandukanye mu nkambi zitandukanye ibiganiro vyacu yaba tari mwebwe ntivyogenda neza nkuko bigenda neza nifurize n'umunsi mukuru mwiza bapfasoni bose bakore ijwi rya Amerika baba ngaha Washington DC Fatuma Limasi Karala Eugenie Mukankusi na Oriane Itangisha kanyamakuru bacu mu Rwanda Asumta Kabo uyu munsi mukuru mwiza mu Burundi Diane Ndonse na Fidelite Chasse tudasize inyuma na Chrissy Munezero namwebwe mugira umunsi mukuru mwiza w'abakenyetsi.